Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Niri wakuzi wa radio Nzamba gate kakawe tulabaye ikaze kuri radio Nzamba umakuru twateguriye kuri wa gatatu gene kazo ya 250 mu mwaka w'ibihumbi 2023 amakuru twateguriwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira itwa Elifaze Niyongaba akaba ari umwe mu bakozi biperereza adoma ko urutoke ko yobashaka kugirira nabi umwe banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Abasirikare nabo bagera ku 30 nibo bataye akazi desertion muri mu Gifaransa mu kiringo cy'amezi abiri gusa. Ivyo bikaba biteye ubwoba abarongoye akare ka mbere ka gisirikare. Ikigo cya Campus Kamenge ya kaminuza y'u Burundi nacyo kimaze indi yose kitagira amatara. Ivyo bikabuza abanyeshure kwiga mwijoro. Aya n'andi ni mukanya isas.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nasiye kubaha amwiriwe mu makuru twateguriye kuri uyu umunsi nkuko nemeje kubabwira amakuru tuyahere mu yavugwa mu gisirikare. Abarongoye akarere ka mbere ka gisirikare baratewe impungenge n'abasirikare bata akazi muri aya mezi abiri gusa aheze mu karere ka mbere. Bavuga ko abasirikare bataye akazi ibyo bita desertion bagera kuri 30. Colonel Jokonias niho imbere mu nama yagirishije abasirikare mabayi ni mu ntara cy'Ibitoke akaba yabasabye kuguma ku mirimo kuko ngo nikibazo cy'imishahara mito leta iriko iriga ingene cotoregwa umuti. Bonfise Niyongere.
Abasirikare bataye akazi ivyo bita desertion mu Gifaransa amakuru atangwa n'abandi basirikare avuga ko barenga 30 muri aya mezi abiri aheze. Abo ngo benshi babari abagomba kurunkwa ku rugamba mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Abo basirikare bavuga ko abo basirikare baheba akazi kuko bavuga ko intambara ibera mu gihugu cya Congo ituma barungitsweyo bagira umuruho udasanzwe kandi bashobora no kuhasiga ubuzima kuko n'abakomerekeye ku rugamba rwo muri ico gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo mu ntara ya Kivu mu bumanuko bigorana ingene bashikanwa kwa muganga. Hakaba hari ngo n'abamaze gusandaba bariko bagerageza kubajana kwa muganga. Ayo makuru nyine abantu yavuga ko mukuja mu ntambara muri Congo atakarusho babironkera ari naco gituma harabaheza bagaheba akazi ka gisirikare kugutinya kujanwayo. Ikindi abasirikare bavuga Kiduzi Shavu mu basirikare uninge ntihasohogwa amafaranga y'agahembo kabo mu kigega ca leta ari menshi bo bagaheza bagahembwa intica ntikize. Igisata DCT kirabije imishahara n'ubutunzi mu bya gisirikare gikura ko ayagenewe kugura imyambaro ibifungwa n'ibindi bya nkenerwa mu gisirikare kigaheza kikagena ayo musirikare aheza agahembwa. Abo basirikare bakabazwa n'uko n'iyo myambaro bashobora kumara imyaka irenga 4 cyangwa 5 batararonswa mishasha bakazoja guhabwa ibyambarwa ariko babanje gucocera. Icyo kibazo c'abasirikare batakazi ibyo bita desertion mu Gifaransa kikaba caravuzwe mu nama ya Colonel Jekonias niho imbere arongoye intara ya mbere ya gisirikare inama yakoresheje abasirikare bakorera mu ishamba cimeza rya Kibira iherutse kubera muri komine mabayi ntara ya Cibitoke. Akavuga ko abaheba kazi bavuga ko baronswa agahembo kadakwiye ari ugwitwazo. Akavuga ko ababijejwe bari ku kive wakarusho abakozi ba leta bazoronkera mu gukura ubusumbasumbane bw'imishahara abasirikare nabo ntibaze basigara inyuma nkuko byashikijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka uheze.
Bonfise Niyongere urakene turandanya n'amakuru twateguriye mu gisata cya politike kuri radio Nzamba gateka kawe. Ubwo banabwo ni bose ku munywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD asanzwe ari mu no mu nzego zirongo y'umugambwe muri amwe mu makartiye mu gisagara cya Bujumbura afite ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi biturutse ku mwe wakoze iperereza azwi ku izina rya Niyongabo Elifaze yashize ifoto y'uwo muntu ku rubuga rwa WhatsApp y'urwaruka rw'Imanirakure abaza ko hoba hari abamuzi. Valerie Mucho.
Vyose vyatanguye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 aho umukozi w'iperereza azwi ku izina rya Niyongabo Elifaze yashira ku rubuga rwa WhatsApp rw'ugwaruka rw'imbonera kure ifoto y'uwitwa Prophet Dr Albin asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD kandi ari no kuri urwo rubuga nyene uwo nyene kurondegwa asanzwe ari n'umukozi w'Imana. Niyongabo Elifaze akaba yasavye abari kuri urwo rubuga bo babaza Prophet Dr Albin ko bovugana mwibanga. Amakuru Uruganda rwa Radio Nzamba rukura mu begereye uwo muntu nuko Niyongabo Elifaze yagiye kurondera iyo foto yashize ku rubuga mwishira hamwe limitere ryo gutumatumana kwa makuru aho uyo muntu nyene yari yagiye kurondera inomero akoresha kuri telefone ngendanwa. Igitangaje kandi giteye amakenga abagenzi ba Prophet a Dr Albin ngo nuko uyo mukozi w'iperereza yagiye kurondera iyo foto akayicisha ku rubuga kandi basanzwe bazinanye azi ahakora naho aba nkuko bivugwa n'umwe mu mbonera kure asanzwe ari no kuri urwo rubuga rwa WhatsApp.
Igitangaje rero giteye ubwoba nuko umuntu umukozi w'Imana imbonera kure n'umugumya banga asanzwe anarongoye umugambwe mu gice kimwe cyo mu gisagara cya Bujumbura. Igitumvikana rero nuko umukozi w'iperereza ashobora gushyira muri groupe ifoto y'umuntu yakuye muri limiteri kandi haba ariko identification baraza haba baraza hakora imirimo ya misi yose nayo mabanga jewe yose barayazi. Murumva ko jewe byanteye ubwoba sinzi ko bamutumye noneho mu by'umukuru w'igihugu yavuze nta batumye yuko ugenda mu bakozi b'Imana mu CNDD-FDD kubatohoza kuko uzaho ahakorera uzi ibyo akora. Murumva n'ibisigubwenge ngira ngo mubaze uwo mukozi w'iperereza cyangwa yobabarira icyamuronderera.
Kubera amakenga y'uyu munyagihugu uruganda rwa Radio Nzamba rwahamagaye kuri telefone ngendanwa Niyongabo Elifaze kugira atanga umuco kuri ayo makenga ariko ntiyitavye telefone yiwe n'ubutumwa twamwandikiye ntiyabwishuye. Mwomenya ko iryo zina rya Niyongabo Elifaze ryavuzwe cyane n'amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu amwagiriza guhohotera agateka ka zina muntu aho yagiye arakorera mu ntara za Kayanza, Rumonge na Mwaro.
Kado Inzamba agateka kawe makuru cyane n'ubutungane abapolisi babiri n'umunyagihugu asanzwe bare baciriwe ibihano byo gupfungwa imyaka iri hagati y'umwe n'ibiri no kuriha amahadabu atandukanye hamwe n'indishi z'akababaro. Hakaba hari nyuma yaho ku muhinga makuru uyu wa kabiri bagiriwe n'ibyaha bitandukanye harimo ukwica, gukomeretsa abantu no gutorokesha umuntu ari mu minwe y'igipolisi no kudandaza ubutare bidaciye mu mategeko. Ido ni Idora Jean-Marie ndabashinze.
Abo bari barengukishijwe imbere y'ubutungane ni Mariko Hatungimana umunyagihugu wo ku musozi Rukere na Claude Nahimana ariko mu na Ferdinand Bikorimana abapolisi bo ku kirindiro cyo kuri uwo mutumba nyene. Mariko Hatungimana yagirijwe n'umushikiriza manza wa Republika ko kugenezo rya 11 nzero igipolisi cyatoye muhiriwe ibiro 15 by'ubutare bwo mu bwoko bwa Corta. Umwe mu bapolisi bari bagiye kumufata ariwe Claude Nahimana ngo akaba yaciye amufasha gutoroka acaja mu gisagara cha Bujumbura aho yamaze iminsi 6 aza kugaruka muhira igenekezo rya 20 umupolisi uwo munsi bagiye gusubira kumufata Mariko ngo yaciye agumura abanyagihugu bagwanya abapolisi ngo ntibamutware kumufunga. Niho umupolisi Claude Nahimana yarasa hejuru kugira irukane abantu bari baje kubagwanya. Muri ico gihe mugenzi we Ferdinand ngo wewe yarashe mu banyagihugu haca hapfa umugabo w'imyaka 53 yarazi ku izina rya Marcelo Nyandwi abandi babiri bakaba barakomeretse. Abagabo batatu bose umushinjamanza akaba yabasabiye ibihano bitandukanye mu gihe biregura mbere ya sentare babiri muri bo barahakanye ibyo bagirizwa kiretse Ferdinand Bikorimana yemereye ko yarashe. Urubanza rumaze kuja mu mwiherero Mariko yagiriwe icaha cyo kudandaza ubutare amategeko atabimurekurira guhunga ubutungane no kugumura abanyagihugu acahanishwa gufungishwa imyaka ibiri no kuriha ihadabu y'amafaranga imiliyoni 10. Umupolisi Ferdinand Bikorimana nawe yagiriwe n'icaha cyo kwica ariko atabiteguye no gushaka kwica abantu, yaciye ahanishwa umunyororo w'imyaka ibiri ukuriha ihadabu ry'amafaranga 500,000 no kuriha indishyi y'akababaro umuryango wabuze ingana n'amafaranga miliyoni 3. Iruhande y'ibyo Mariko na Ferdinand bateza gutanga indishyi y'akababaro ku bagabo babiri bakomeretse angana n'amafaranga miliyoni 3. Ayo mafaranga yose batayatanze bakazoca bahanishwa umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 5 bateko barihe nayo mafaranga. Ugira gatatu Andre Claude Nahimana yagiriwe n'icaha cyo kuba yarafashije guhunga umuntu ari mu minwe y'ipolisi, wo nawe yahanishijwe gufungwa umwaka umwe no kuriha adabu y'amafaranga 50,000. Abagizwe ko ingaruka n'ibyo bibazo bakaba barashimye ingingo sentare yari hejeje gufata.
Nayo babwiye mu ntango zano makuru mu makuru ajanye n'indero ikigo cha Capis Kamenge ya kaminuza y'u Burundi kimaze indwi yose atamatara kirangwamo abanyeshure bakaba bidoga bavuga ko bashobora gusubiramo ivyigwa ubwo bukenewe bw'amatara bukaba butuma abanyeshure bafite ubwoba ko atacho bariko barakora mu byabajanye abategetsi ba kaminuza y'u Burundi bakavuga ko bariko bararaba ingene basubiza ibintu mu buryo. Nkuko tubaza Josephine Johnston Nkunzimana,
abanyeshuri muri ico kigo ca kaminuza y'u Burundi bita Campus Kamenge bavuga ko muri kino gihe bari mu ngorane zitagira uko zingana kuko badashobora gusubiramo ivyigwa vyabo mwijoro kubera ubukene bw'amatara, haba mu bibanza basanzwe bigiramo hose ngo harangwa n'umwiza gusa. Abanyeshuri barataka bagatakambira abayobozi ba kaminuza y'u Burundi kugira ngo batorere umuti ico kibazo.
Iraza nawe kubura amatara nk'umunyeshuri vuja mu ishuri ukagenda giye aho wigira nta matara, gucutaha kare wagenda mu cumba nta matara, naho abantu bahurira ari benshi nawe nyene nta matara, urumva ubuzima ntibuheza ngo bushoboke nk'umunyeshuri kuyabwanka kuza kugenda kwigira ahandi gukorera ahandi biragoye. Kuvuga ngo tugeragereza bakaba nyene aya matara anyaruka kandi turaduha kaminuza isaba abafundi b'amatara, niyo vyo bananira uhamagara abo muri eside bakabafasha ngabo ntibahera iminsi nk'iyi yose abantu batagira amatara. Ni ukuri abayobozi ba kaminuza ntibatugeragereza.
Tubajije umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Udasimanira Mbona yatubwiye ko ico kibazo akizi ko bakoze ba rezidezo batevye kuza gusubiza ibintu mu buryo ariko kuri uno munsi nyene ngo batangiye kubikora.
Josephine Johnson Nkunzimana tugukengurukire mu kanyamakuru tubateguriye arabandanya kuri Radio Inzamba agateka kawa.
Inzamba
Fado Inzamba gateka kawe ahandi hari imyidogo ni kubaburira abantu babo ku bitaro bikuru by'intara ya Makamba. Babo bavuga ko iyo batwaye ababo baburiye kuri ibyo bitaro mu buruhukiro babakurayo bononekaye cyane kubera ibyuma byo mu buruhukiro byapfuye, ibyo navyo kari ibyuma bikanyisha. Abanyagihugu bo muri iyo ntara basaba ko ivyuma vyo muri ubwo buruhukiro vyo kogwa ku neza yabo kuko tubibwirwa na Pierre Gahungu.
Nkuko bivugwa na bamwe mu baburira babo ngaho ku bitaro bikuru by'intara ya Makamba hamwe na bamwe mu bakozi bavyo, ivyuma bikanyisha vyo mu buruhukiro bw'ivyo bitaro bimaze umwaka urenga vyarapfuye. Abahaburira babo bakavuga ko iyo batwaye babo mu buruhukiro bwavyo babahamba bononekaye cane, benshi mbere bagahambwa mu mwanya kubera baba babuze. Ibyo ngo bimaze hafi umwaka biba kandi ngo bikaba barihishwa amafaranga 15,000 z'amarundi ku munsi ku munsi ikiziga kiba kimazeyo bakongera bakagihamba cononekaye. Ayo makuru akavuga ko ababishoboye bahetse bagatwara ababo bahapfiriye mu buruhukiro bw'ibitaro vya Rutana canke Bururi, aho umubwizi gikomeye ibiheza bikabatwara amafaranga menshi yo gukota imodoka itwara ikiziga bakongera bakariha amafaranga y'iminsi uwabo ahamara. Ayo makuru nyine akemezwa n'abakozi bo ku bitaro bikuru vya Makamba, aho bavuga ko ivyuma bikanyisha vyo mu buruhukiro bwavyo vyapfuye haheze hafi umwaka. Abo bakozi bavuga ko biteye isoni kuko basemereye kuva kera ko vyokorwa ariko abarongoye ibitaro bakaguma bica amatwi, mu gihe ari ivyo bitaro birungikwa ko indembe zivuye mu makomine yose y'intara ya Makamba. Abakozi babandanya bavuga ko bitumvikana ko bimara ikiringo nk'ico bitarakogwa mu gihe ibitaro by'amakamba ari byo birihisha amafaranga menshi mu gihe ibindi bitaro birihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 na 12 by'amarundi ku munsi ku munsi. Bavuga ko abarongoye ibitaro by'amakamba bari bazanye uwuza kubikora mu ndwi zibiri ziheze ku gutinya ko ico kibazo cobazwa mu nama yahuje umushikiranganji mu vyajejwe harimo ivyo magara y'abantu. Ariko ivyo ngo bikaba bitamaze iminsi ibiri bikora. Radio Inzamba agatika kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone uwurongoye ibitaro by'amakamba kugira ngo agire ico avuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu.
Pierre Gahungu kuri Radio Inzamba agateka kawe na yabavyeyi barereye ku ishure shingiro ryo kumubuga muri commune n'intara ya Gitega baragiriza umuyobozi w'iryo na wamama mu ntumbero yo gukingira bamwe mu bigisha badatonda neza ku kazi. Abavyeyi bashikirije akababaro kabo mu nama yabereye ku iryo shure, inama yagirishijwe n'uwundi mu kibanza cy'umuyobozi bikavugwa ko umuyobozi yatinye kuja abavyeyi. Basaba abajejwe rero indero mu ntara ya Gitega gutorera umuti ico kibazo ku neza y'ugwaruka. Signorine Nijimbere:
igituma abavyeyi bataka bagatakamba nuko babona ko abana babo bazohava bagwa mu mporero mu kuronswa ubumenyi buke biturutse ku manyanga akorwa n'urongo iryo shuri. Bavuga ko batumva na gato ingene umuyobozi ashobora gukingira abigisha basiba kubera bamufumbatisha. Umviriza umwe mu bavyeyi:
ukuri twebwe nta wuzi vyewe nk'abavyeyi bareye kuri iryo shuri aho umuyobozi akingira ikibaba umwigisha yitwa Federike n'uwitwa Alice Ntakarutimana. Ni ukuvuga abo bigisha na bigisha bakora bataha mu gisagara ca Gitega. Abo bigisha rero bamuha amafaranga hanyuma nawe agahita akinumira niyo basivye bashobora kumara n'indwi imwe canke indwi zibiri badahongera kuri iryo shuri abana bagashobora kuguma ngaho. Ikirenze ko nuko yigeze no kuzana umuntu w'umukorerabushake aza gusubirira abo bigisha bibere mu gisagara bariko baridegenza.
Ikindi kibabaje ngo ni iterabwoba bakoresha rivanze no gucanishamo abigisha b'iryo shure n'abakutsa kivi. Avuga ko adashaka ko umukutsa kivi ariko araganira n'umwigisha wo kuri iryo shure.
Kimi ariko arakora ni iterabwoba ariko arakora ku barimu. Ni ukuvuga abarimu bose bakora kuri iri shure ni ukuri n'ubwoba. Aho yafashe akagomba gucanishamo abakorerabushake cyo kimwe n'abigisha basanzwe bafite ako kazi ka leta bafise icyo bita matirikire. Yabwiye abakorerabushake yuko uwazobona ariko aravugana n'umwigisha afite matirikire yuko azoshaka arataha. Ni ukuri dusaba umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega ko yokurikiranira hafi icyo kibazo cy'uwo muyobozi. Ko uwo muyobozi aragisibije ngaha ku mubuga ni ukuri bisigura ko bariko bakora ubwo atanakazi baheza ngo bakore neza.
Urugamba rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe rwarondeye kuri telefone Manirambo na Vatican arongoye ishuri shingiro rya Mubuga aca turungika ku muyobozi w'indero muri commune ya Gitega. Uwo nawe telefone yahamagara hakabura uwitaba.
Sirine Nijimbere: tukengurukire abakozi batandatu nabo bakora mu bunywero bw'inzoga mu gisagara cya Muyinga bari mu minwe y'inyamiramabi guhera ku munsi w'ejo wa kabiri bagirizwa kugurisha ikinyobwa cya Amstel amafaranga 3,000 kandi igiciro cyashinzwe na leta ari amafaranga 2,500. Icupa gikiyeri nawe ryo ryategerezwa kudandazwa amafaranga 2,700 ngo rikaba rigurishwa amahera 2,000 mu stade wa commune Muyinga. Demisago akaba iruhande y'ifungwa ryabo bakozi yaciye ku Muyinga mu wejo asohora ingingo yo kugara ububare butandatu bwahora bucuruza ibinyobwa by'ibihingurwa n'ishyirahamwe Brauti. Abo bakozi bakidogera igipolisi be n'intwaro ko izo nzego zabarenganije mu kubafunga ngo kuko bobo bariko bashyira mu ngiro amategeko bahabwa n'abashebuja. Tukiri mu kubijanye n'ibiciro nyene ubuserukira ishyirahamwe Brarudi mu ntara ya Rumonge aragirizwa nawe ko akora amanyanga mu guha inzoga bamwe mu badandaza bafise imitahe minini agacinyiza bato bato. Ivyo vyashikirijwe inyuma y'inama yahuje buramatari mushasha w'iyo ntara n'abadandaza kuri wa kabiri. Vyabonetse ko hari tunenge tutari duke muri ico gisata. Inkuru tubaza Karine Dusabe:
amakuru ava mu ntara ya Rumonge avuga ko imwe mu ngorane yibonekeje muri iyo nama ari abantu bavuga ko bafise amadepo yo kuranguza ibinyobwa vya Brarudi. Abo buramatari w'intara ya Rumonge yategetse ko bosuzumwa izidakwije ivyangombwa zugagwe. Muri iyo nama ikibazo cagarutse cane ni kijanye n'ububare buja gutora inzoga muri mega imodokari ya Brarudi ishitse igacigabanganwa. Abari bitavye inama nama bakaba baraneguye akamwana wa mama mu itangwa ry'inzoga. Muri iyo nama kandi bamwe bafise ububare buto buto basabye ko bokoroherezwa nabo nyene bakaronswa inzoga. Ku bwabo birababaje kubona akabare gahabwa ikarato imwe ku ndwi imwe ku muntu atunze umuryango akongera akariha inzu akodesheje. Ibyo byose bikaba byagaruka ku userukira ishiramwe Brarudi mu Rumonge, bakamwagiriza ko hari amanyanga akorana na bamwe mu badandaza bafise imitaye minini kugira ngo acinyize bato bato. Leona Niyonsaba, buramatari w'intara ya Rumonge, hakaba yemeje ko agiye gukurikiranira hafi ikibazo cy'ibinyobwa vya Brarudi, agasaba ko atanumwe yorenganywa kuva ku mudandaza gushika ku munyagihugu.
Karine Dusabe urakenuye niko iryo jwi ryawe duciye dusozera ko ano makuru dushimire mwe mwese mwari ko muradukurikira. Shimire kandi bagenzaje bafashije kwegeranya aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na Edith Claude nahazwe na Gahwane kuri Radio Inzamba agateka kawe.